zambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Dabara mukije nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekezo rya gatanu Kigarama umwaka wa 2022 amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mwisata chinwaro iwele inzego za reta nizo zijejwe guchungera ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu na mwenye gihugu na ho mwuraba aliko sicho ajejwe ishiramwe parsem libivuga rifatiye kumajambo y'umukuru w'igihugu yagiriza abanye gihugu wa muri komine Kabarore kuba batachungereye isahugwa ry'ubutare bwo muri iyo komine twari bateguriye murano makuru. Impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ziri mu mwiheburo kubera n'ubu abategetsi ba Tanzania badahengeshanya kubaturubika ko bategerezwa gutaha barasaba kwishyira hamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR do bungururiza ahandi bagashobora kubaho mu mutekano kuko mu Burundi badashobora gusubirayo atakirahinduka na vyenyene twari batuguriye. Mugisata chingino mwikombe chisi muri football Afrika isigaye ihanza maso igihugu cha Maroc chonyene ni mugihe igihugu cy'Ubwongereza cyaraye gikuye Senegal muri ayo mahiganwa mu kugitsinda ibitsindo bitatu kubusa mu kanya twashikiriza idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umakuru twabateguriye inkuru ikiye kumasonga kuri w'Imana nyuma y'umutaga niho wa musore w'umuhindi aho mu gisagara cha Ngozi azwi ku izina rya Tosif yarengukishwa mu butungane mu ntahe y'ikibiriraho naho yaburanye yemera icyaha sentare nkuru y'igihugu yamwagirije kuba yarakomerekeje yabiteguye kandi bikabije umwana w'imyaka 13 yaciye yahanisha uwo muhindi ugupfungwa imyaka 4 no kuriha ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana 200 atayarishe ace ahanishwa umunyoro w'agatsindikiro w'umwaka umwe. Ababyeyi b'umwana nabo ategezwa kuzoba riha indishi y'akababaro ingana amafaranga miliyoni 10 natayariha naho azoce ahanishwa umunyoro w'agatsindikiro w'imyaka 50 ico gihano kirangiye ntarusha gwo gusubira kuba mu Burundi azoba agifise mu kirengo c'imyaka 5. Twamenyeshe ko uwo muhindi yahanywe kucaha cuko ku munsi wa kane w'igiheze yakomerekeje mu mutwe umwana yaravuye ku ishure akoresheje icuma kimeze nk'inyundo kubera yaramuramukije ngo yambe umuzungu. Mu gisata cha politiki abajenama ba komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba baturuka mu mugambwe CNDD-FDD bariyamiriza itotezwa bariko barakoregwa bavuga ko bariko bagirwa ko isakwa ry'agasakisa k'igipolisi kuva hafashwe ingingo yo guhagarika abarongoye inama manuzo ya jambo ya komine Nyanzarake nimbwiye ku munsi wa gatanu igenekezo rya kabiri Kigarama uno mwaka abagize inama manuzo ya jambo ya komine bakoranye hagafatwa ingingo yo guhagarika musantere w'iyo komine hamwe n'uburongoye inama mpanuzwa jambo n'icegera ciwe kubera ivyaha 9 bagirizwa abaje inama ba komine basaba ko umukuru w'igihugu kubwiwe yorungika umugwi uza kugira amatohoza no gutorera umuti ico kibazo. Idonido na Pierre Gahungu
abo banywanyi bo mugambwe CNDD-FDD bari mu nama mpanuzwa jambo ya komine Nyanzarake bamenyesha ko kuva bemeje ikugwa ry'abarongoye inama mpanuzwa jambo ya komine batakirara mu mazu yabo kuva mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatandatu. Bavuga ko igipolisi gisigaye kirara ku mihani wabo kigomba kubafata ivyatumye bata ingo zabo. Ivyo bikaba vyaranabandanije no kuri w'Imana aho mbere uwahoze arongoye iyo komine kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2020. Jean-Claude Nduwimana yafashwe mu gitondo cyo kuri w'Imana. Uwo mujenama wa komine akaba n'umunywanyi wa CNDD-FDD yahavuye ajanwa kumvirizwa n'inyamiramabi mu gipolisi. Ivyo yabajijwe akaba ari bijanye n'ingingo yo guhagarika abarongoye inama mpanuzo jambo ya komine harimo na Mahigo Hit Irankunda arongoye iyo komine Nyanzarake. Jean-Claude Nduwimana yahavuye arekugwa inyuma y'ukwerekana ko ingingo bafashe bayifashe bisunda amategeko mbere n'ivyo babagiriza ko vyose uko ari 9 babifitiye ivyemezo abandi bakaba baragiye kuronde kugenderwa n'igipolisi nyene ku mitumba itandukanye. Ico gipolisi kikaba cashika ku mihani wabo igihe cy'isahindwi z'ubuca, aho bavuga ko abaje nama batowe ku mitumba biniganye Buheka, Kazirabageni, Mukimba na Kiderege, ariko igipolisi kikaba kitabatoye kuko bari baraye mu kinyegero. Kuri uno munsi wa mbere naho hakaba hategekanijwe inama gihuti-huti yatumwe ko n'icegera c'uburongoye CNDD-FDD muri komine Nyanzarac ihuza abajejwe intwaro hamwe n'abatwara umugambwe CNDD-FDD ku mitumba. Abenshi muri bo bakaba babo babanse kuyitaba na rijya bariko bafata abatowe ku mitumba. Kugeza n'ubu Tadenda yishimiye arongoye CNDD-FDD muri komine Nyanzarac hamwe na Jonathan Mpawe nayo arongoye Imbonerakure bari mu gasho k'igipolisi i Makamba kuva kuri uyu wa gatandatu, aho bagirizwa kugira uruhara mu ngingo zafashwe n'inama mpanuzo jambo ya komine Nyanzarac. Abo baje inama ba komine bagasaba umukuru w'igihugu kurungika umugwi uvuye mu biro iwe ugira amatohoze yigenga, kuko ibyo bagiriza abo barongoye iyo nama babifitiye ibyemezo. Kuri ico kibazo uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiruraronka kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu kugira atange umuco.
Pierre Gahungu urakenuye tubandanye no makuru mu gisata cyo gutwara neza n'ubutunzi. Abanyagihugu wo muri komine Kabarore baradomwa ko urutoke n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko atacyo bakoze mu gukingira ubutare bwimbwe muri iyo komine bidaciye mu mategeko. Umukuru w'igihugu akavuga ko abanyagihugu batari bakwiye kwidoga, bavuga ko bakenye mu gihe badashobora gukingira ubutunzi bw'igihugu. Evariste Ndayishimiye akaba yivuze mu rugendo aherutse kugira mu ntara ya Kayanza. Tumukurikire.
Kamba nini nogo ntabona mahera mwayashize nsigo yarya inogo biri Kabarore burya utare bwavuye
umunsi umwe ndo bahamagara mwese mu nsigurire yagiye ajya mahera
ugafata ukimbo butare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe umuntu atikize toga igihugu ubu tuzatwa mubaza namwe nimusigurire burya butare bwi Kabarore ko ufata amahera yavuye mwo yose tukayegeranya burundi gwa cyakuba kwa rugo ko cyakuba ko twabuze gitoro ko vuga ko twabuze umuti ko vuga ko twabuze barabara burya butare Kabarore bari kubaka barabara z'ubujumbura gushika Kabarore muga yagiye hayo mahera ubujuju bwacu ani imana yashatse kubereka ubujuju bwanyu kugira ntimuze musubire kuba mu bujuju biramara amazi.
Ariko rero umunyagihugu siwe ngo akwiye kubazwa ibijanye n'ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu, kuko hariho ibisata bijejwe kandi ari naco bihemberwa. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ikigo Parsem. Faustin Ndikumana akavuga ko ubwo bunyonyezi n'icukugwa ry'ubutare muri komine Kabarore bwabaye mu gihe hariho inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro ndetse n'igisata kijejwe gutanga impusha zo gucukura ubutare mu gihugu. Abo nibo bakwiye kubazwa ingene vyagenze. Tega amatwi Faustin Ndikumana.
Tugiye mu kuraba ingene bitegeza kwa biri ko birakogwa, hariho mu bisanzwe icyo bita inzego ziba ziriko zirakora akazi kazo ka misi yose zijejwe kandi zikakorera kuri politike izwi. Iyo bavuze ati habaye fraude habariho linye y'abantu babibazwa ubutare cyo bita ntuzeyi kode ijya ijaje nk'iby'ubutare ivuga icyo bita exploitation artisanale, ni ukuvuga ubwo butare buto buto bwa za korotana za ubwo rero nabwo nyine barasaba ayo mategeko nyine na bugenge. Hari ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka burafise icyo butegeza gukora kivugwa n'amategeko za BRB nyine zo bikurikirana OBR ku matax igena bikurikirana ingene muntu ze mbye za kadastre minye abantu ni benshi ashaka guca bakurikirana ibijanye nubwo butare izo nzego zibijejwe. None ayo masezerano habaye auditor asanga amasezerano yononekariye he? Ubwo butare nyimbo mwiza tugara bushoye ntanti amahera ntaboneke, inzego zagize raporo imeze gute, zimwagiriza amahera angana gute, ahatakurikije amategeko ni hehe? Muri iyo ntumbero nyimba yatuza kuyasubiza yo yasubiza kubera izo nzego zitamukurikiranye ayo mafaranga yari kuba muri BRB cyane ntiyinjire, izo kantite yashoreye hanze zimwanditse ko nizi. Ibyo rero ni ibintu bitegetswe ko inzego ziriko zirabikurikirana kandi zitanga raporo bashatse bakandika abandi bazabwira konti raporo bakaramwe byagenze. Je ndo baza kuba ari uko kugira ibintu bizo birakorwa nyine ku mugaragaro mugabo bifise nyine byishimikiza ku maraporo yanditse kandi ashobora kwerekana nk'ibintu vyageze
tubandanye namakuru twabateguriye mu gisata ca gisirikare imyidogo n'imyinshi mu basirikare b'abarundi bariko baragombogwa bava mu gihugu ca Somalia mu gwego atmis imbogo nuko basanze ku makonte yabo atani giceri kiriko bavuga ko babuze ningene baja kura mu miryango yabo kubera kuburitike n'inkuru twateguye na Bonfise niyongere
abo basirikare bidoga nabo muri batayon zitatu arizo ya 62 ya 63 ni ya 64 ya Atmis batangwe kugombogwa mu mpera z'ukwezi kw'11 uyu mwaka bakaba kandi baheraniwe amafaranga y'amezi 11 bavuga ko babuze ingene baja no kuraba imiryango yabo
kuko twaje n'itwa kandi asana kugira magende rahmo nini kugurana abantu mwaka wose nta n'amaratanu kuduga ni ukwiyaranje udashoboye kuduga bavuga ngo guma aho ujye barateye kurya udashoboye kwiyaranje
abasirikare kuva bageze muri Somalia mu kwezi kw'11 umwaka uheze 2021 bahembwe ukwezi kumwe gusa amafaranga bahembwe kuri benshi yaciye ajanwa mu kigega cyo kuziganya no kugurana na ca gisirikare SECADEM kwishuri Deni bari bafashe imbere yo kujanwa muri ico gihugu ca Somalia mu gwego Atmis bakababazwa nuko ico kigega mu kwiriha ingurane yaco gikura ko kandi n'amafaranga yigarama yo kuba batarishe ku gihe ideni bafashe kandi uguteba ko amafaranga ya Atmis bitabavuye ko abasirikare bandi bicuza amafaranga baheraniwe nabo mabata ya 63 bagombowe mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka baheraniwe amezi 4 arenga abandi bishuza aya mafaranga nyene nabo muri batayo ya 65 na 66 baheraniwe amezi 5 arenga abo bagiye mu gihugu cya Somalia mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bavuga ko batumva ingene baheranirwa amafaranga mu kiringo kingana gutyo cyose mu gihe bagenzi babo bo mu bindi bihugu bakorerana mu rwego Atmis bahembwa ku gihe basaba barongoye igisirikare n'abarongoye igihugu gutorera inyishu ico kibazo radio inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi kugira gire icavuze kuri iyo myidogo yawo basirikare nico bategekanye mu gutorera inyishu ico kibazo kimaze imyaka 5 irenga cisubiriza
inzamba
Hadyo inzamba gatega kawa ya makuru cy'abandanirize mu gisata cimunzi abari mu gihugu cha Tanzania bategerezwa gutahukanwa ku nguvu uvyanka vyakunda bishikizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania uwo mutegetsi yajeje gisata cimunzi yabishikirije ku igenekerezo rya 28 z'uku kwezi guheze ukwa 11 igihe yari yagendeye impunzi zo mu ikambi ya Nduta yakaba yaremeje ko igihe impunzi z'abarundi zoguma mu gihugu cha Tanzania ari ikibombe kizohava giturika ni nkuru ya Janvier Habarugira
Kizao watoto kambini wanazijua sana lakini wajibu wao kwamba
abana bato bato ari mu makambi y'impunzi hari byinshi badashobora kuhamenyera bakwiye kwiga akigishwa gukunda igihugu bakiga amashure n'ibindi byose bitandukanye mu gihugu cyabo ariko bari mu buhungiro ibyo ntibashobora kubimenya na gatoyi nico gituma turashishikariza guhunguka bitabaye ibyo dushobora kubakura ko ubuhungiro ibitwara bikoze mu 2012 aho ibikorwa byose byakorerwa mu ikambi byahagaze hanyuma impunzi zose ziratahukanwa nitwifuza rero ko twoshika kuri iyo ntambwe y'umuntu atahutse atitwa impunzi nta mfashanyo n'imwe ahabwa ashitse mu gihugu yavuyemo
cyanze Habarugira urakenuye bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuganye na radio inzamba ngo iyo mvugo y'uwo mushikiranganji bayakiriye nabi kuko amahoro bavuga ari mu gihugu cy'u Burundi atayo babona bagasaba ishyirahamwe HCR kubimurira mu bindi bihugu aho umutekano wabo ba ari wose kandi agateka k'impunzi kakubahirizwa umviriza
Inzoga y'ubushikiranganji bikora hagati mu gihugu cya Tanzania twayakiriye nabi cyane kuko ikiri ngaha kuko tuhagaherewe ni kubera ibibazo byatewe duhunga itaraterwa amatwi mu gihe cya kinyuze kiramurisha na kare impunzi iri ngaha niho gifashwe nabi cyane basubije n'imirisha n'akarere
aya mahoro bagomba baragenda ngo aruzuye ntawe hari kuko ibyegeranyo byose cyangwa n'ishami mpuzamakungu ni ishyirahamwe amashyirahamwe aharanira gatanya kazi n'umuntu abamenye shama kuje yibo avuga kigena hino era mu gihugu irashana bose ko mu gihugu atamahoro atamutsana hari nimba naho babona dans bihona yuko twara remere naho bafashe atwese mu ndi gihugu bi hasi bana no bibe Rwanda Uganda Kenya abantu mahagamara wi ba mulani cyabantu bariyo bahungiye induru bawonaga bariko barumva bibaye hano neza baratekanye.
Abo bakaba ari bamwe mu banyagihugu bavuganye na Radio Inzamba basanzwe batse indaro hariya mu gihugu cya Tanzania nk'impunzi. Radio Inzamba gateka kawe ibarabara ry'igihugu rigira gatatu ryacitse kuva mu gitondo cy'uwa mbere, iryo cika ry'ibarabara rikaba ryavuye ku mvura nyinshi yarayiguye mu ntara ya Rumonge, rikaba ryacikiye mu gice cya Kizuka, ibyahungabanije uruja n'uruza rw'abantu, ikaba iyo mvura yarabomoye n'amazu arenga 50 nk'uko amakuru ava muri iyo ntara avyemeza. Donido na Jean-Marie Ndabashinze.
Amazu arenga 50 niyo bivugwa ko yaramaze gusenyuka gushika igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo kuri no wa mbere. Ayo mazi ava ku misozi yateze mu gice cyo haruguru y'ibarabara mu gice cya Nyamibu ni muri zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge. Amakuru ava ngaho mu Rumonge avuga ko ayo mazi yabuze ahaca kugira ngo abandanye mu kiyaga cya Tanganyika bitumwe n'ibikorwa byo gukora ibarabara ry'igihugu rigira gatatu. Ibyo kandi byatumye ayo mazi azitura iryo barabara mu gihe ariko arironderera inzira yo kuja mu kiyaga Tanganyika. Ibyo bikaba byatumye uruja n'uruza rutoroha gushika igihe cy'isaha 7 z'umuhingamo. Abafundi bishyira hamwe Sagiatatom banyarutse gutunganya aho imodokari ntonto zishobora guca, ariko nibyoroshe nk'uko ababibonye bavyemeza. Muri ako gace ka Kizuka iryo barabara liko lirakogwa liko lachagagulika muduche twinshi. Abafata ingendo bakaba bafise impungenge ko rishobora kureka guhita umwanya uwariwe wose kuri uw'Imana. Naho nyene barabara ntijyahita neza bivuye ku mvura nyinshi, ibyondo byinshi byari byuzuye muri iryo barabara ahitwa mu Kazingati ni ku mutumba Nkuba wa komine Muhuta muri iyo ntara ya Rumonge. Nyene barabara ryasubiriye guhita nk'igihe cy'isaha 1 z'umugoroba.
Hadi Zamba gateka kawe mbere yuko dusozera no makuru mu gisata cy'inkino. Nkuko mumenyereye ku minsi ya mbere, igihugu cya Senegal cyaraye giseze inkino z'igikombe cy'isi ziriko zibera mu gihugu cya Qatar. Senegal ikaba yatsinzwe n'Ubwongereza ibitsindo 3 ku busa. Afrika ikaba isigaye hanze amaso ku gihugu cya Maroc kizokina ejo mu ihiganwa ku rwego rw'igihugu. Tugaruka ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru Primus League rigeze ku ndwi igira 15. Amakuru y'inkino na Alexandre Nyungeko.
Ku munsi w'Imana, Interstar yatsinze Tigre Noir kimwe ku busa. Message Ngozi itsinda Burundi Sport Dynamique 2-1. Flambeau Centre nayo itsinda Buja City 3 ku busa. Ku munsi wa gatandatu, Magara Young Boys nayo yatsinze Rukinzo 2 ku busa. Top Junior inganya na Kayanza United ubusa ku bundi. Aigle Noir inganya na Atletico New Oil kimwe ku kindi. Nayo Bumamuru yatsinze Musongati 4-1. Ku munsi wa gatatu, Vitaro yatsinze Olympic Star ibitsindo 3 ku busa. Gushika ubu mugwi wa Bumamuru kunubu kundwi igira 15 ni ukiri ku isonga n'amanota 32. Vitaro igira kabiri n'amanota 29. Flambeau du Centre igira gatatu n'amanota 26. Ni mu gihe Burundi Sport Dynamique ariyo ya nyuma n'amanota 9. Nayo muri za nkino z'igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru, igihugu cya Senegal cyaserukiye Afrika caraye gikuyemo akarenge mu gutsindwa n'Ubwongereza ibitsindo 3 ku busa. Afrika ikari gisigaje igihugu kimwe Maroc muri 5 byari byayiserukiye. Maroc kazomenya uruyirindiriye ejo inyuma y'urukino ruzobahuza na Espagne. Ibihugu vya Pays-Bas, Argentine, Ubwongereza n'Ufaransa nivyo bimaze kuronka uburenganzira bwo gukina inkino z'igice cya 4 kishiri cha nyuma.
Arakoze Alexandre Nyunge kuri nonga haduce dusozerana no makuru tureko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira, mwakoze bagenzi banje mwafashije kuyegeranya abadukurikiye kandi ndabashimiye. Edi Claude Ninazwe nari kuri mikro nkaba ndabifurije kugira umugoroba mwiza na gahwane kuri Radio Inzamba gateka kawe.